Iri Nijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu kinundi mu Kinyarwanda Washington DC misi yose I Washington rero mwiriwe neza nshuti mu duteza amatwi bikomeye na Fidel Niyonga abantu bahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha. Imvura imvukira z'igisagara cya Bujumbura ndi zakira neza ugena abitoza mu mabanga atandukanye muri ako gace k'igihugu baba atari imvukira za
ugasa abantu bamwe bamanutse ejo ngo bari kurakora amakazi yacu ibyo bintu n'ibintu bibabarije kandi bidusuzuma cyane twebwe bene meri
abo n'abanyagisagara bumvikanisha amakenga batewe na zimwe mu ngingo ziri mu itegeko rizogenga amatora ategekanijwe mu mwaka w'2020. Amashyirahamwe arenga 40 mu Burundi muri Afrika no muri Amerika yarungikiye urwandiko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'igisata caryo citaho agateka kazi na muntu inyuma y'ukwezi kurenga urwanda rushize kamera ku mipaka ihuza na Goma zari zitezwe gupima umuriro ikivunga cy'abantu mu gutahura Ebola izo kamera ntizatangura gukora. Igihugu cy'Ubushinwa cyane bagiye umugambi wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump wo gushyira amatagisi ku bindi bidandazwa bivuye muri icyo gihugu. Abantu bane bari mu myerekano mu gihugu cya Sudani barishwe, abandi batari bake barakomereka mu gisagara cya Omdurman barashwe n'inteko zigeje umutekano nk'uko bitangazwa n'abatavuga rumwe na Leta. Estera Nyanzi, umwigisha wo muri kaminuza mu gihugu cya Uganda, yaciriwe amezi 18 mu munyororo inyuma y'uko yagiwe n'icyaha cy'uko yatoteje umukuru w'igihugu Yoweri Museveni akoresheje ubuhinga ngurukanabumenyi. Aya makuru n'ayandi tubafitiye turagaruka ku mukanya gato imugume hafi y'amaradiyo yanyu. Ito nido ya makuru ya hija no hino tubafitiye duhere kuvyerekeye kiza cha Ebola ikigo gishinzwe kugwanya no gukumira indwara cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika Centers for Disease Control and Prevention cyarungitse abakozi bacyo igoma muri Repubulika ya Iharanira Demokarasi ya Kongo gufasha guhasha indwara ya Ebola. Ibindi twumviriza mugenzi wacu Edi Gwema.
CDC ivuga ko yiteguye kongera umubare w'abakozi bayo mu burasirazuba bwa Kongo igihe haba habonetse umutekano mu duce tuvugwamo iyo ndwara. Umuyobozi wa CDC Dr. Robert Redfield avuga ko ikibazo cy'umutekano muke ari kimwe mu bibangamiye ibikorwa byo gukumira iyo ndwara. Icyo kigo kivuga ko kirimo kwigira hamwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika niba bikenewe ko bohereza abandi bakozi mu bindi bice bya Kongo bitari Goma. Icyemezo cyo kohereza abakozi bacyo muri Kongo, CDC yagifashe amasaha make u Rwanda rufunze imipaka yarwo na Kongo igihe gito. Ni ku nshuro ya 10 Ebola igaragara muri Kongo mu myaka 40 ishize. Icyakora kuri iyi nshuro nibwo ihitanye umubare munini w'abantu. Mu mwaka w'2014 iyo ndwara yahitanye abantu 1,000 mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika. OMS ivuga ko abantu 175,000 bamaze gukingirwa indwara ya Ebola muri Kongo nka kimwe mu buryo bwo gukumira ikwirakwira ryayo.
Urakoze Edi Gwema kuri iyo nkuru. Igihugu cy'Ubushinwa cyane baguye umugambi wa Leta wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump wo gushyira amatagisi ku bindi bidandazwa bivuye muri icyo gihugu. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Ubushinwa Wang Yi avugira mu gisagara cya Bangkok mu gihugu cya Thailand no munsi wa gatanu aho yitavye inama y'ibihugu byo mu karere ko mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Aziya. Yavuze ko gushyira amatagisi ku bidandazwa bivuye mu gihugu ciwe atari bwo buryo bwiza bwo gutorera inyisha amatata afatiye ku budandaje. Intambara y'ubudandaje hagati ya Amerika n'Ubushinwa yari yongeye ejo kuwa kane inyuma y'uko Perezida Trump atangaje ko azoshyira ayandi matagisi ku rugero rw'ibice 10% ku bindi bidandazwa by'agaciro k'imiliyaridi $300 y'amadolari bivuye mu gihugu c'Ubushinwa biza muri Amerika. Perezida Trump yagirije kandi Ubushinwa ko butaguze kurushiriza bidandazwa biva mu burimyi vya Amerika hamwe no kudahagarika ibiyayirwa mutwe vya mu bwoko bwa fentanyl biza muri Amerika bivuye mu Bushinwa. Ingingo ya Perezida Trump ije umunsi umwe inyuma yo kwinjira ya nyuma y'ibiganiro vyerekeye budandaje hagati ya Amerika n'Ubushinwa irangiye mu gisagara ca Shanghai. Impande zompi zumvikanye gusubira guhura mu kwezi kw'icyenda muri Amerika. batatu ze muri Afrika abantu bane bari mu myerekano mu gihe cya Sudani bishwe abandi batari bake barakomereka mu gisagara cha Omdurman barashwe n'inteko zijeje umutekano nkuko bitangazwa n'abatavuga rumwe na leta abandi bihumbi n'ibihumbi abantu ibihumbi amajana n'amajana bari hereje amabarabara kugira bemerere baremere abategetsi babasikare barongoye Sudani muri kigi basemereye amajambo yiyamiriza igisirikare mu kuvuga ko kidakingira abari mu myerekano abateguye imyerekano muri Sudani bateye akamo kuko abantu muri yoni bagira imyerekano mu bisagara byose byo mu gihugu mu kwishura kwicwa y'imikangara ariko gira imyerekano ahitwa El Obeid mu bumanuko bushira uburengero bw'umugwa mukuru Khartoum mu ntango z'indwi igihugu cya Sudani kimaze amezi atari make kiri mu ruhagarara rwa politiki abagira imyerekano babandanije kugirisha amakoraniro kuva ruhagarara rutanguye mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka ubwicanyi bweje ku munsi wa kane bwabaye mu gihe abayoboye batavuga rumwe na leta ya Sudani batangaje ko habaye intambwe mu biganiro n'igisirikare ku masezerano yerekeye leta nshasha inyuma ya ko president Omar al-Bashir akuwe ku butegetsi Kadizu ya Amerika Washington DC kuyani makuru yerekeye Afrika Stella Nyanzi umwigisha muri kaminuza mu gihugu cha Uganda yaciriwe amezi 18 mu munyororo inyuma yuko yagiwe n'icacu uko yatoteje umukuru w'igihugu Yoweri Museveni akoresheje ubuhinga ngurukana bumenye Ishirahamwe muzamakungurije rwo kingira agateka ka muntu Amnesty International yatangaje ko ico gihano kirengeje abategetsi muri Uganda batangiye gukurikiranira hafi Stella Nyanzi igihe yakoresha amajambo babona ko atyoza mu kuvuga ku byo yabona ko bitagenda neza muri leta ya president Yoweri Museveni amaze igihe kirekire ku butegetsi mu gihugu cya Uganda Nyanzi yagiwe n'icacugu toteza umukuru w'igihugu akoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi ku munsi wa kane byitezwe ko azomara amezi 9 mu munyororo inyuma yuko yaramaze amezi 9 apfunzwe imyuzure yageramiye umugwa mukuru w'igihugu cha Sierra Leone Freetown inyuma y'imvura y'isegenye ibintu bitari bike bivuga ko vyononekaye ku mugwa mukuru Freetown uno munsi kwa gatanu mu gihinzu n'imodoka byarengewe n'amazi muri ico gisagara kirimo abantu barenga umuriyoni imyuzure n'isenyuka ry'imisozi ku mugwa mukuru wa Sierra Leone Freetown byahitanye abantu bagera ku majana 5 abandi barenga ngaho irengero ryabo ntiryamenyekanye aho haraheze imyaka itari mike Mwanda nyakumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora no kudukwirikira mukoresheje Facebook canke mugiye ku kibanza cacu ca internet aricyo wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahera mu Burundi ahimvukira z'igisagara cha Bujumbura zitakira neza kugenda bitoza mu mabanga atandukanye muri ako gace k'igihugu baba atari imvukira zaho abashikirije uno munsi wa gatanu habategetsi bo mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati bari bagiye gusigurira abajejwe intwaro ibiri mu ibwirizwa rigenga amatora yo mu mwaka w'2020 inkuru y'Ijwi rya Amerika rifashijwe n'abakunzi baryo mu Burundi mushikirizwa na Desire Hatungimana
Zimwe mu ngingo ziri mu ibwirizwa rigenga amatora zasiguriye kuri uno wa gatanu abaserukira abandi mu gisagara cha Bujumbura harimwo izogenga ba mustanteri inyuma y'amatora mwaka w'2020 mu gihe mu ibwirizwa ryahahora ba mustanteri bahora bafata ingingo babanje kubaza inama nyobozi ya komine ubusiko bizohora bigenda mustanteri azohora afata ingingo atababanje kubaza ibitera makenga abanyagisagara
kubera yarasanzwe akora yari umu executive ugaho uye niwe agiye kugira ijambo rya nyuma kibazo je fils est que comme yahawe le plein pouvoir arashobora kuvyanga byose kubera ariwe afize en dernier mot
ujejwe imigambi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu aratahura imyitwarariko yabo baserukira abandi mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura iri defense niyunge ko akavuga ko naho biruko amategeko atomora ibihano kuri ba mustanteri bazoba bakoze amakosa
naho mustanteri wabaye washa la loi communale niyo manuel de procedure administrative et financière nizo bitoza kupisiza neza iyi article iri mu bizogenda no de balise rero zosanga la loi communale zisanga n'uyu manuel de procedure no bizo formation akuze
ikibazo kijanye n'abitoza mu gisagara cha Bujumbura kandi barategwa makenga n'intonde z'abitoza mu migwi itandukanye. Bavuga ko badatahura ingene izo ntonde zishigwa ko abavuka mu zindi ntara z'igihugu abavuka muri meri ya Bujumbura bakumiriwe.
Ntimwagiye muratomora neza kunzitso y'abantu boshobora kwitoza. Abantu bashobora kwitoza cyane cyane naha muri meri ya Bujumbura. Barabona yuko bizana ingorane ugasanga abantu bamwe bamanutse ejo ngo bari kubaratwara amakarte yacu. Ibyo bintu n'ibintu bibabaje kandi bisuzuma cyane twebwe bene meri.
Umuyobozi ajejwe ivy'intwaro mu mushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ntaca kure mu kwishyura icyo kibazo kijanye n'intonde. Jean Bosco Maneno avuga ko icyo kibazo cobarizwa mu migambwe abantu barimwo.
Ko bigiye kugira icyo ntonde sawo mu administration atiki ni mu kumurongo y'ikaranga kandi murazi na sije murazi na nyete usaga donko ikwe kwitoza muri iki kibanza n'uyu ko murazi tondeka icyo ntonde muratsungira ngo abavukije ubyungu sije mukaba yana muri meri ya Bujumbura naho wakivuze nawe wenyaze ikobona ko bigoye kuko n'igisagara donkaragikira gifite sikimigambo ku buryo bw'uko bigoye kuvuga ati mbega n'ibikariyere naho mbe mbere no mu itegeko usesanguye neza nta hantu na hamwe icyo bivuza gusanga hige.
Muri bishasha biri mu ibwirizwa rigenga amatora mwaka 2020 harimo ko uzokwitoza nk'uwigenga atakiri mu mabanga azosubirizwa n'umunyamugambwe. Ibitera kandi amakenga abanyagisagara bagasaba ko uwo yigenga akwiye gucungererwa cyane umutekano wiwe.
Uyu yigenga by'ukuri azaba yizigiwe bikomeye turaje amajwi bamusaba n'iyenze bavuze ko ataza kuronka 40% yaho azoba yitoreje. Ariko bicasanga ndiko ndaraba kubw'inyungu zindi uyu muntu ari fragilize cyane hariho umutekano we ntuzoba ukwiye neza. Inyuma havuze yuko abandi bazoba bafise abazobasubiriza mugabo we ntazoba afise uwumusubirira kandi birumvikana kuko azoba ari umwigenga ntazoba afise abandi inyuma yiwe kuko arubaye urunani rw'abigenga kandi bitemewe n'amategeko. Nca ndavuga nti rero jewe igisabo n'usaba kubera yuko abantu bashobora gusubirira uyu muntu bazo bavuye mu mugambwe runaka wabaye waronsa amajwi yemewe mu namashinga amateka mugabo uri munsi y'indi migambwe yaronsa amajwi menshi ko uyu muntu yokingirwa cyane kumvo imwe ibibanza turazi ngene biganirwa n'ingene birondegwa mbega uyu muntu neyo hava agira ingorane hamwe aturukingirwa cyane kubera byamaze kubereka ko umugambwe ufise amajwi make cyane ushobora kwegukira kirya kibanza uyu muntu akagira ingorane.
Jean Bosco Maneno ajejwe iby'intwaro amategeko na politike yishura icyo kibazo mu majambo make ko azoba yatowe nk'uwigenga azocungeregwa umutekano nk'abandi barundi.
Mbega zijya ntonde zose z'abanyamigambwe ntonde ya depite mbega de senateri ugira nk'ubutu ti naka bamukuramo n'icyo ntashikirwa sibyo no urutonde rwose uti rwara aha hari ubwoko kanaka zirushika naba kiri muri aya mabanga ntashikirwa kubera ikibazo bigira icyo rero gituma naho baronka sekirite baronka umutekano n'uwigenga azoronka umutekano kira none ubuse bigira nawe n'urutungane hari umunsi udakora abajejwe umutekano hari umunsi badakora naho azobigira bikereye mu gagaca rukira mu ntiyi naca kibazo bikararondera ntakigera urumva hoho jene yavuga ko umutekano ukwiye rwose.
Ikindi gishasha muri iryo bwirizwa rizogenga amatora mu mwaka w'2020 nuko bamwe mu bari mu mabanga y'igihugu nk'umushikiranganji wa mbere na Babura Matari batazoja mu manama y'amakomine. Ibwirizwa rigenga amatora mu mwaka w'2020 ryatewe ko igikumu n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kwigenekerezo rya 20 ukwezi kwa gatanu uno mwaka w'2019.
Ako batumviriza muri uyu mwanya izi nkuru zibibera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ijwi ry'Amerika ryifashisha abanywanyi baryo mu kuzitegura ko leta y'u Burundi yabujije abamenyeshamakuru bacu kurondera no kudushikiriza amakuru. Nayo mpamvu aya makuru asomwa n'umumenyeshamakuru ari hanze y'igihugu cy'u Burundi. Namwe aho muherereye muze mudushikiriza amakuru ibibera aho muri aho mukorera aho mwiga naho mugendera. Radio ijwi ry'Amerika i Washington DC. Amashirahamwe arenga 40 yo mu Burundi muri Afrika no muri Amerika yarungikiye urwandiko ishirahamwe mpuzamakungu ONU n'igisata caryo cita agateka kazi na muntu basaba ko umugwi wa ONU ujejwe amatohoza kwihonyango ry'agateka kazi na muntu mu Burundi ukongerwa ikindi kiringo cy'umwaka. Amashirahamwe abona ko akazi k'uwo mugwi kakiri kenshi ibindi kuri inkuru twumviriza mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Ubwo rwandiko rwashizwe habona n'amashyirahamwe n'inani 41 zikorera mu Burundi, muri Afrika, Amerika n'Iburaya, ruvuga ko akazi kariko karakogwa n'umugwi wa UNI ujejwe amatohoza ku Burundi gakomeye cyane. Abahagarariye ayo mashyirahamwe bibutsa ko uwo mugwi ushinzwe gutohoza kwihonyangwa ry'agateka akazi na muntu n'ibindi byaha by'ubwicanyi byakozwe cyangwa ibiriko birakogwa mu Burundi. Muri ayo mashyirahamwe harimo Human Rights Watch, Akat Burundi, Rigiteka, Aprodehash, ayabashingwa manza bakurikirana amadosiye ageze imbere ya Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha CPI, ayakorera mu ihembe rya Afrika no muri Afrika yo hagati, ayiburaya nka Federation Internationale de l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture, FIACAT, Genève pour les droits de l'homme, ayakingira impunzi nka Initiative Internationale en faveur des droits des réfugiés, ayabakenyezi n'ugwaruka, ayagwanya ibiturire, ayabamenyesha makuru n'ayandi. Ayo yose asaba ko uwo mugwi w'ishyamba mpuzamakungu ONI wakongerwa ikiringo cy'umwaka. Babona ko ugifisa akazi kenshi na nyarijya hegereje amatora. Bado morotoki kuvyaha vya politike bikoregwa abatavuga rumwe na leta, amaradiyo mpuzamakungu nk'Ijwi rya Amerika na BBC zugawe, hamwe n'amashami arenga 30 yafuswe mu gihugu. Batinyabona ubu niho akazi k'amatoza kari kageze. Ashene ko yagize atwarishije Amerika rimwe muri ayo.
Ivyo ayo mashami kaba yabigize yishimikije aravye ibiriko biraba, abona ko mu Burundi yuko ibintu bitera imbere bitera biyangara. Aha twogaruka ku nkuko amaradiyo yigenga amaze iminsi yaburagizwa, amwe hagarikwa yakwa uburenganzira bwo gukora, amashyirahamwe y'Abarundi nka Parseme heruka guhagarikwa, abantu bicwa ku munsi banyuruzwa bahohoterwa. Ivyo byose bakabona kuyuguma yibandanya.
Ayo mashami mpuzamakungu asigura kandi ko uwo mugwi ubwirizwa kongerwa ikiringo kugira ngo ufashe mu kugwanya ukudahana ivyaha, cane cane ko hari amadosiye menshi amaze gushikanwa imbere ya Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha CPI, ndetse n'amatohoza yo sentare akaba ageze kure.
Aha rero mukibuka nuko n'ishyirahamwe ryahora riserukira mu Burundi umugwi wa ONI litagikora mu Burundi gihuga ibiro, turagira tuti vyavyo vyose harakenewe ko hoba umugwi wigenga wo kurikirana ibiba muri ico gihe kitazoba coroshe c'imbere y'amatora, mu matora, nyuma y'amatora, kugira ngo abantu bazobandanya akora ayo mabi bakora ubwicanyi turabarabe ko boshengezwa.
Ako kamo gatayushame mpuzamakungu ONI n'igisata cyaryo kijeho gateka akazi na muntu mu gihe mu kwezi kw'icyenda kuza, izo nzego zizokorana kugira ngo zirabe neza aho uwo mugwi ugejeje igikorwa. Mu kwezi guheze utwara uwo mugwi umunyasenegal Dudu Diene yabwiye akanama ka ONI kajeho umutekano kw'ibimenyetso byerekana ko uburenganzira bwa muntu mu Burundi buzobangamirwa cyane mu gihe himirije amatora. Uwo munyamategeko yatanze akarorero ko ababangamiwe cyane arabaharanira agateka akazi na muntu, hamwe n'abayoboke b'umugambo Senel wa Gatogwasa, umwe mu yisigaye ikomeye mu batavuga rumwe na leta. Yavuze mbere ko bigoye ko hazoba amatora atekanye mu mwakuza. Userukira Burundi muri ONI ambasaderi Tabu Renova yari yamirije raporo yatanzwe n'uwo mugwi wa ONI ku Burundi. Aho yarari muri ONI yamenyesheje ko igihugu ciwe igitekanye.
Toute commission d'enquête a l'obligation de présenter des rapports dénués de
tout. Atugambreho twebwe duserukira Burundi dutanguye kumenyesha ko raporo yose itangwa ngaha yabwirizwa kuba atabubesha irimwo. Yamara tubona ko igisata cagateka kazi na muntu cahinduye ingendo mu kwemera ibinyoma kuvyerekeye igihugu cacu. Uwo mugwi nta kimenyetso na kimwe werekana ko amatora yimirije azoba mwihonyangwa ry'agateka kazi na muntu, yerekana ko ugamije guhungabanya inzego z'igihugu muri iki gihe. No mu mwaka w'ibihumbi 2014 byatanguye uko himirije amatora ya 2015 bariko bategura imitima y'abantu. Warataye intumbero rero yo gutohoza ivyerekeye agateka kazi na muntu, ahubwo usigaye ufise intumbero za politike mu gihe wategerezwa kwerekana ubwoko bw'ivyaha byoba biriko birakogwa mwihonyangwa ry'agateka kakazi na muntu mu kugwanya kudahana. yamara uwo uramaze kumenya nibizoba mu mwakuza byerekana ko ofise intumbero yindi inyegeje amakungu mubibone kandi muzotubera ibyabura nihagira ikiba mu kurangiza twagiye tumenyeshe ko igihugu gitekanye kandi amahoro ariho mu gihugu cyose umugwi wawo ni wacezweho mu kwezi kw'icyenda umwaka w'2016 umaze kongerwa ikiringo inshuro zibiri Pierre Clavier Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika
urakoze Pierre Clavier kuri iyo nkuru abanyarwanda baba mu gihugu cy'Ububiligi ejo bahimbaje umunsi w'umuganuro mu gisagara cya Blankenberge kiri hafi y'ibahari mbe hategekanijwe iki nibyo umenyesha makuru wacu Venice Nshimiyimana ari mu biro by'ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza yabibajije uhagarariye u Rwanda mu Bubiligi Amanda Rugira
ejo abanyarwanda batuye hano mu Bubiligi bazizihiza umunsi w'umuganura muri France Occidentale Blankenberge aho tuzabanza gukora umuganda mu gitondo hanyuma nyuma ya saa sita tujye mu gikorwa koko cyo kwizihiza umuganura nyuma ku mugoroba hazaba igitaramo cy'ubusabane nuko gahunda iteye bikaba byarateguwe rero na section ya diaspora ya muri France Occidentale twebwe hano mu Bubiligi turere twose dufite section ya diaspora buri section ikagira umwihariko w'igikorwa utegura yahariya rero kaba igikorwa cyabo ari umuganda n'umuganura tuzakora ku munsi umwe
ni igikorwa cyiza kwizihiza umuganura wabanjijwe n'umuganda kubera ko ari ibikorwa bihuza abanyarwanda kuva na kera kubera iki mwahisemo kubikorera aho ngaho Blankenberge kubera iki bitabereye nk'i Bruxelles ho hagati
ukuntu hano abanyarwanda bahatuye bari organize hari komite federal irebera abanyarwanda bose ku rwego rw'igihugu ariko hagiye habana za section hirya no hino mu turere kugera rongo abanyarwanda bakomeze bajye bahura basabane buri section igenda igira igikorwa cy'umwihariko abandi bakajya kwishyikira baturutse hirya no hino nk'ubushize habaye igikorwa na mire na mire ho umwihariko wabo ni imikino inyuranye gusiganwa n'amaguru ku magare volleyball basketball ndetse na football hari ya Blankenberge rero umwihariko wayo ni umuganda buri mwaka n'umuganura
ubu ni nk'uko bisanzwe mu Kinyarwanda iyo habaye umunsi w'umuganura hatumirwa abantu b'inshuti zikaturuka hirya no hino zikaza gufata kuri ayo mafunguro hari abanyamahanga muzaba mwatumiye muri uwo muhango
icyo uriya munsi mukuru ugamije ni uguhuza abanyarwanda bivuze yuko n'abanyeshuti z'u Rwanda zo muri kariya gace zibishoboye zizaza hari abatumiwe muri komine hariya mu mujyi wa Bruges ndetse hari abazaza b'abayobozi donc ariko nyamukuru umunsi mukuru ureba abanyarwanda
none se nkuko bivuze ubu ngubu ni wowe urebwa ni wowe mukuru w'umuryango w'abanyarwanda aho ngaho mu Bubiligi uzatanga amashimwe aho ngaho mu Bubiligi hatuye abanyarwanda benshi muri iyo diaspora yanyu mufite abanyarwanda benshi ndetse bamwe baba barira mu bihumbi birenga za 50 abo bose abanyarwanda bose uko bahatuye mugenda mufatamo mu ngeri zose mu muduce twose bose bakazahurira aho ngaho bose bukaza nk'umukuru w'umuryango ukabahuza mugasangira ku nzoga no ku mutsima
twebwe iyo duhamagara abanyarwanda muri rusange ntabwo tuvuga ngo turavangura uyu n'uyu uje niwe dusabana ariko n'akazi kacu ka buri munsi akaba ari ukugira ngo abanyarwanda bose bumve ko iyo ambasada ari yabo bumve ko ari iwabo niko kazi dushinzwe
mu bikorwa byanyu bya buri munsi ni ibihe mukora bigaragaza yuko murimo mwubakanye n'urwo Rwanda rw'abanyarwanda bamwe aho bari hose ubwo bwinshi bw'abanyarwanda bari aho umuntu yagira hakagira ngo ni nk'intara y'u Rwanda iyo ntara muyobora gute ni ibihe bikorwa mukora kugira ngo mubakangure mubahurize hamwe bose
ibikorwa ni byinshi urumva nakubwiye iyo diaspora ya dufite irimo abanyarwanda b'ingeri zose kandi iri hose bakaba bagira uruhare rero rwo guhuza abanyarwanda bari mu duce batuyemo iyo badukeneye cyangwa tukapanganye gahunda tujyayo tugahura n'abanyarwanda tukaganira. Ikindi ambasade irafunguye, ntitugira umunsi wo kwakira abanyarwanda. Umunsi uwo wose umunyarwanda aje ashaka mpari nta nama nagiye mu hanze ndamwakira. Nta kuvuga ngo ni kuwa kabiri cyangwa kuwa gatatu, no buri munsi. Telefone yanjye n'iyabo dukorana nta utazifite. Hari n'abaduhamagara hanze ya hano kwibaza nuko bari nkukamoze telefone wayivanye ate nari hawo n'abanyarwanda baho mu Bubiligi.
Mu ijambo ry'ibanze mwageneye abanyarwanda kuri uyu muganura, nanjye nimunganuzeho, muganuze no kumuviri rya Amerika, iryo jambo ry'ibanze rikubiyemo ingingo zingahe z'ingenzi?
Ingingo ya mbere no gushima abanyarwanda ko batataye umuco. Umuco uri wabo mu gihugu wo kwizihiza umuganura nabo barawizihiza. Umuco w'umuganda nabo turawufite, ndetse n'ururimi. Tuzakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda gusa kugira ngo tunashishikarize n'abatakivuga. Hari abana bavukiye aha bafite icyo kibazo, kujya bagerageza kukiga bakakimenya. Ikindi ni ugushima ababiteguye, tunabamenyesha ko nubwo tudahinga iki gikorwa cy'umuganura ntabwo gusa ari umusaruro w'ibiva mu buhinzi cyangwa ubworozi, ahubwo ni no kureba ibyiza igihugu cyagezeho.
Kunkuru yerekeye sport, abagabo n'abagore bafise ubuhinga bukomeye mu rukino rw'intoki rwa basketball muri championa NBA bamazindwi bamenyereza urwaruka nyafrika ruturuka mu bihugu 29. Ibindi kuri inkuru mugenzi wanje Eddie Gwema abibashikirize. Eddie,
na mahugurwa yahuje abahungu 40 n'abakobwa 20 muri gahunda ya NBA yiswe basketball itagira imipaka, igamije gushakisha abakobwa n'abahungu bafite impano muri uwo mukino. Iyo gahunda imaze imyaka 17. Bamwe mu bakobwa bavuganye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko kubona amahirwe yo kuganira na bamwe mu bagore bakinnye uwo mukino bibaha imbaraga zo gukomeza kuwukunda no kuwukina. Iris w'imyaka 16 ukomoka muri Gabo yavuze ko ayo mahugurwa y'icyumweru kimwe muri Senegal yamwongereye ubumenyi mu mukino wa basketball. Yagize ati, byatumye ndushaho gukunda uyu mukino, bimpa n'imbaraga zo kurushaho kuwukina. Avuga ko yatoranyijwe nyuma y'aho umwe mu bategura iyo gahunda amubonye akina mu ikipe ye muri Gabo. Umwe mu bahugura urwo rubyiruko ni Astu Ndiaye ukomoka mu gihugu cya Senegal, wakiniye ikipe ya Detroit Shock yatsinze irushanwa rya NBA ry'abagore mu mwaka w'2023. Avugana n'Ijwi rya Amerika, Ndiaye yavuze ko iyi gahunda ibafasha gusubiza bimwe mu bibazo abana bakina basketball bibaza no kubaha icyizere, dore ko benshi bafite ubushobozi bwo gukina uwo mukino ku rwego rw'abawugize umwuga. Amadou Gallo ushinzwe NBA ku mugabane wa Afrika avuga ko intego yabo ari ukongera umubare w'abanyafrika bakina muri NBA. Twabibutsa ko muri iki cyumweru aribwo hatangajwe ko u Rwanda ruzakira bwa mbere na mbere imikino ya nyuma y'irushanwa rya Afrika rya basketball mu kwezi kwa gatandatu umwaka utaha. Iyi mikino ni ya mbere na mbere NBA igiye gushyiramo ubufatanye n'indi migabane y'isi. NBA ni mpuzamashyirahamwe y'umukino wa basketball FIBA batangaje ko bagiye gutangiza ingengo y'imari zafasha basketball ya Afrika gutera imbere, birimo gutoza abakinnyi, abatoza n'abasifuzi no kubaka ibibuga.
Urakoze Eddie kuri iyo nkuru. Naho ku makuru y'inkino avugwa mu Rwanda muri make cyane, Claude Munyandinda uri ku telefone utubwire muri make, umwanya ni muto. Jean-Claude, twamutakaje ku murongo wa telefone, twagira tumubaze amakuru yerekeye inkino mu Rwanda. Reka imbere yuko dusezerana dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twari tubafitiye. Igihugu cy'Ubushinwa cyane baguye umugambi wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump wo gushyira amatagisi ku bindi bidandazwa bivuye muri icyo gihugu. Abantu bane ari mu myerekano mu gihugu cya Sudani barishwe, abandi batari bake barakomereka mu gisagara cya Omdurman, barashwe n'inteko zijeje umutekano nk'uko bitangazwa n'abatavuga rumwe na leta. Stella Nyanzi, umwigisha wo muri kaminuza mu gihugu cya Uganda, yaciriwe amezi 18 mu munyororo inyuma y'uko yagiwe n'icyaha cy'uko yatoteje umukuru w'igihugu Yoweri Museveni akoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi. Naho imyuzure yagenewe imugwa mukuru w'igihugu cya Sierra Leone Freetown uno munsi wa gatanu inyuma y'imvura isegenya. amakuru rero n'ibiganiro twari bafitiye kuri radio Ijwi rya Amerika muri aka kanya niho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwadutiza amatwi. Dushimire engineer Pierre Handley kubinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Almaskara twafashije kwegeranya ibi biganiro. Wabihagarariye ni Etienne Karekezi kuri mikoro mari kumwe na Ange Fidel Niyongabo. Tubaseze tubifuriza umugoroba mwiza n'impera zindwi ibagendere neza. Tubatumira no kubandanya mudukwikira mu biganiro byacu kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.